Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni ku gatanu itariki 8 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2019. Muri kumwe na Frederica Nkundikije.
Nanjye nibaza ku bwanjye ku giti cyanjye, rero nkavuga nti ntashobora kuba wenda governor, se nashobora kuba mayor kandi narize. Ariko wa mugani nkumva ni abasore sosiyete, urumva ni ikintu rero by'ukuri kiri tugomba natwe gushyiraho imbaraga nk'abadamu natwe bize.
Uyo ni Madame Julia Mukarurangwa, arongo ishyirahamwe Réseau des Femmes itaho inyungu z'abagore bo mu cyaro mu Rwanda. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru ivuga ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR byabwiye impunzi z'abarundi ziba mu gisagara cya Kigali ko ata amafaranga bifite yo kubarihira amashuri y'abana, hamwe n'inkuru yerekeye inama umuhuza w'abarundi yagize n'abakuru b'amashengero. Cyo kimwe n'ikiganiro muhinga yihweza ibintu n'ibindi Patrice Desire Yamuremyi yahaye iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turazigaruka ku mukanya kari imbere, ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubateguriwe na mugezi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Frederic. Turahera muri Amerika. Umushikiriza manza wa leta muri Leta Zunze za Amerika yaraciriye urubanza rw'igifungo cy'amezi 47 Paul Manafort, yahoze arongoye ibikorwa byo kwiyamamaza ku ruhande rwa Perezida Donald Trump ku byaha yagirizwa byo kudatanga amakori yose hamwe n'ubundi bunyonyezi bw'amatungo. Icyo gihano kiri munsi cyo abashikiriza manza bifuza ko cyo kumufunga imyaka iri hagati ya 19 na 21. Ahubwo umugabo w'imyaka 69 yari kumara ubuzima bwiwe mu ibohero. Abashingwamanza baburanira Manafort basabye ko yohanishwa igifungo kigufi, bakavuga ko akitswe n'amagara kandi izina ryiwe ryamaze kononekara kandi n'ubutunzi bwiwe bwakozwe ko n'izo manza. Abashikiriza manza bavuga ko icyo gihano gikwiye kandi kwakwiye no gutanga ihadabu y'amadolari y'Abanyamerika ari hagati y'ibihumbi 50 n'imiliyoni 24. Abaganga bari fatanije n'abashingwa manza baharugwa mu majana ejo kuwa kane i Alger ku murwa mukuru wa Algeria mu myiyerekano yamiriza Abdelaziz Bouteflika mu twigoro twiwe turiko turakorwa two kumuha uburenganzira buva ku baganga bumwemerera uwo mutama w'imyaka 82 kuyitoza muri manda ya gatanu. Bouteflika yifashisha intebe mu kugenda kuva ahagiriye ibibazo by'umutima muri 2013 kandi akaboneka gake ku mugaragaro imbere y'abanyagihugu. Iyo myiyerekano iba nka buri munsi, imaze indwi zibiri itanguye kandi abayitunganya bahamagarira iyindi kuri uyu munsi wa gatanu. Bouteflika yagabishije ejo kuwa kane ko abagizi ba nabi bashobora kugerageza kwivanga muri yo kugira batere imigumuko imbere y'amatora yo mu kwezi kwa kane ukwezi kuza itariki ya 18. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Algeria yavuze ko ku igenekerezo rya 14 z'uku kwezi ishobora gushikiriza ingingo ya nyuma ku kwemerera canke guhakanira Bouteflika kwitoza. Abategetsi muri Sudani y'Umanuko bavuga ko gutevya gushinga ko no kumenyereza abasirikare igisirikare ciyunze bizotevya ishingwa rya leta y'ubumwe. Ayo makuru yashikirijwe ejo kuwa kane n'umugwi washinzwe gufasha ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano agamije kurangiza intambara muri Sudani y'Umanuko. Mu kiringo cy'amezi abiri igihe cyatanzwe cyo kuzoba hashinzwe leta mfata kibanza kizoba kirangiye, leta n'imihari irwanya abatekanya gushinga iyo leta hatarenze itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu nk'uko biri mu masezerano basinye mu mwaka uheze. Martin Elia Lomuro, umunyamabanga w'umurwi ushinzwe gushyira mu ngiro ayo masezerano, avuga ko ubukene bw'amafaranga ariko bwatumye gushyira hamwe abasirikare no kubaha imyimenyerezo biteba. Umukuru arongoye ingabo za Leta Zunze za Amerika ku mugabane wa Afrika arakekeranya ko ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika buzogabanya abasirikare bari muri Afrika ku bice 10% mu mpera z'uyu mwaka nkuko byashyikirijwe mu mwaka w'2016. Mu kwezi kw'11 niho abategetsi bo mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bavuze ko bashobora kugabanya abasirikare 70 ku basirikare 72,000 ba Amerika bari ku mugabane wa Afrika gushika mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2020. Abategetsi bavuga ko iryo gabanya ritumbereye kuziganya abasirikare baseruka mu bihe bidasanzwe bashobora kuzokenerwa muri kazoza mu rugamba rushobora kuzokwaduka hagati ya Amerika n'ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya. Umusirikare w'umujenerale Thomas Waldhauser arongoye abasirikare ba Amerika muri Afrika AFRICOM yabibwiye abashinga amateka ejo kuwa kane. Avuga kandi ko abasirikare bashika 300 bamaze gukurwa muri Afrika, ariko akavuga ko baciyumvira ko hari abandi 400 bokurwayo. Muri Malawi naho abantu bashika 300 bagwiriyemwo banyamwema bari hereje amabarabara muri iyi ndwi bagana ku kirimba cy'umukuru w'igihugu basaba umubonano amaso mu yandi n'umukuru w'igihugu, aho bifuza kuganira nawe ku bwicanyi bubandanya bukorerwa banyamwema muri icyo gihugu. Lameke Masina umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika ku murwa mukuru Lilongwe wa Malawi niwe yaduteguriye iyo nkuru. Yamyerekana rero yabaye ku munsi wa kabiri kandi abiyamamaza barabujijwe kwinjira ku kirimba cy'umukuru w'igihugu.
Urakoze yaroyize ku makuru uheje kudushikiriza. Tuyutenshuki nwese kumunika mwana bandanya kumviriza radio uheje kujya Amerika isamenyana i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mugihe isi itegurira guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'umugore, hari abasanga kushika ubu mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko imirimo ihemba amafaranga menshi yiharirwa n'abagabo. Mu kiganiro cyakoreshejwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane gishyira imbere amahoro IRDP, abacyitabiriye baragaragaje ko abagore bagifise amashuri make ugereranije n'igitiri cy'abagabo biga, ari nayo ntandaro yo gukora ibikorwa bidahemba neza. N'inkuru ya Asunta Kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Nubwo Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bugaragara bwo kuzamura umugore akareshya na musaza we, haracyagaragara icyuho kinini ku mirimo abo bombi bakora. Mu kiganiro cyakoreshejwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro IRDP kuri uyu wa kane, abacyitabiriye bagaragaje ko muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda rurimo hakigaragara ko imirimo ihemba menshi yiharirwa n'abagabo ku kigero kiri hejuru. Bwana Dusabe Shadaraki uyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere ry'umwari n'umutegarugori mu Rwanda yavuze ko muri aka karere abagore bakora imirimo ihembwa make kuko batabashije kwiga ari benshi.
Ku isoko ry'umurimo cyane cyane abagore tubasanga muri informal sector, ya mirimo bavuga ubucuruzi buciriritse, n'abarimo bakora usanga bakora ya mirimo tuvuga ko ni imirimo itabazanira inyungu nyinshi ugereranije n'iy'abagabo. Usanga abagore n'abakora abenshi biganje muri bya bindi bijyanye no kwakira abantu, imibereho myiza, ariko wagera tuvuge nko gukora mu nganda, gukora mu ikoranabuhanga, ugasanga abagore n'abakobwa barimo n'imbarwa. Bituruka hahandi mu burezi. Mu burezi rero kuva hasi n'abake bashobora kwiga bakagera kuri kaminuza, ibyo biga nyine ntabwo bibemerera kujya muri za sector zituma bagira uruhare bakagombye kugira mu bukungu.
Ikibazo gikomeye cyane kigaragara ku bagore bo mu cyaro usanga n'imirimo bakora idahabwa agaciro. Madame Jidia Mukarurangu uyobora umuryango w'abagore bo mu cyaro Raison des Femmes asobanura ko n'abagore ubwabo bagihura no kwitinya, bakumva ko hari imirimo bakora n'indi iharirwa abagabo.
Nanjye nibaza ku bwanjye ku giti cyanjye, ravuga nti ashobora kuba wenda governor, sinashobora kuba mayor kanarizi, ariko wa mugani nkumva ni abafere sosiyali. Urumva ni ikintu rero by'ukuri kiri tugomba natwe gushyiraho imbaraga nk'abadamu na baratwe bize natwe tukareba kuko tukumva ko ibintu natwe tubishoboye tukaba twabijyamo. N'umugore wo mu cyaro mu by'ukuri weno no bidiba biri hasi cyane ariko yarone tugasanga umugore mu cyaro aracyafashwe na ya mirimo mu mifata umwanya harimo kuvoma amazi mu mifata umwanya harimo ibyo byo gutashinwa harimo biranavuga byo kureba abana
uru rugendo rugaragara nk'urukiri kure ku bagore bo mu Rwanda ndetse naho muri Afrika y'Iburasirazuba muri rusange rugera ku bagore bo mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka bikarushaho kuba ingora abahinzi Ivona Musabyimana uhagarariye ishyirahamwe ry'ababumbyi bo mu Rwanda koporwa yemeza ko kugeza ubu abagore bo mu muryango wabo bagihura ndikandamizwa cyane bakorerwa nabo bashakanye
komunite yacu ikora ububumbyi n'undi rero imirimo myinshi cyane hejuru ya 80% ikorwa n'abadamu umudamu niwe ujya gushaka ibumba akaza agashaka isibo ibumba karikata kicara karibumba agaharura inkono akazanika akazitwika akajya kuzicuruza kandi ababikora n'inteka y'umwana cyangwa se natwite cyangwa se atanariye ugasanga umuntu aheruka kurya mu minsi ibiri ariko niwe ujya kuzana ibumba niwe ukora akazi kose gusanga rero kenshi na kenshi umugabo we yinjira handi ifaranga ryabonetse bavuye barangije gucuruza amwaka ayo kujya kumwicupa
Uyu muyobozi avuga ko abagore bo mu muryango ayobora bakoporwa bo batirirwa bashakisha iyo mirimo ihemba menshi kuko nta n'amashuri bigeze bagira.
Turebeye ku bakuze hejuru ya 95% ntago bazi gusoma no kwandika. Ubu kugeza none aha ngaha dufite abana barangije kwiga batari benshi cyane. Kuko turimo tubara 64 basa 34 mu gihugu hose. Abonzi bakora akazi gahinda rwenda bakora nko muri leta abonzi ni babiri. Amategeko y'u Rwanda mu nyandiko babirimo ko u Rwanda rutagira ivangura hatarimo kunena ariko muri mu bikorwa n'abaturage ikintu cyo kunena barakigira tuvuge ndafate nko kubigira rwa hafi hari igihe twigeze kugira akazi turagapublishinga tugashyira ku isoko ariko bamwe mu bashobora gukora ibizami ntahamagaga mwagiye gukora ibizami tunafashe n'iyo twakoze inama twatanga amatike ugasanga n'abarimo kuvuga ngo murajya gufata amatwa ryari
u Rwanda ruza mu bihugu bya mbere ku isi bijambo umugore inteko ishinga amategeko y'u Rwanda igizwe n'abagore 61% ariko mu yindi mirimo haracyagaragara umubare muto w'abagore bari mu mirimo ihembwa amafaranga menshi ugereranije n'abagabo umunsi mpuzamahanga w'umugore mu Rwanda uzizihizwa kuri uyu wa gatanu insanganyamatsiko ikaba igira iti dufatane urunana twubaka umuryango utekanye Asumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR rya kuri inkoni ku gishitsi impunzi z'abarundi ziba mu bisagara kwata buryo buhari bwo kurihira amashuri abana b'impunzi batari mu makambi impunzi nyuma y'inama yahuje abaserukira iryo shirahamwe hamwe n'impunzi ziba I Kigali n'inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari I Kigali mu Rwanda
Intumwa yaserukiye ishamwe mpuzamakungu HCR igisata cyo mu Rwanda ikaba inaserukiye igisata cyo gukingira impunzi muri iyo shirahamwe yatangaje ko abana b'impunzi batari mu nkambi ataburyo buhari bwo kubarihira amashuri mato mato n'ayisumbuye canke kaminuza iryo shirahamwe rivuga ko ubu rifise igihengeri $4 million z'amadolari ya Amerika gutyo ko icyihutirwa ari ukwitaho abari mu makambi y'impunzi gusa
no kubigenda byase ta sekiteri nyinshi uyu munsi wenda neje medicas ejo hashobora kuzaba ikindi donc ni byiza yuko mufite ingamba mufite ubwo bushake bwo gufashanya donc aho mushobora gukora plaidoyer vraiment mubishyiremo ingufu ariko natwe tugakora ibishoboka ariko icyizere ntabwo ariko ari gitoya none kuvuga ngo uyu munsi niba dufite igihombo cya miliyoni 1.5 ejo umwaka utaha gishobora kuzaba ari esheshatu cyangwa umunani donc situation zigenda zirushaho kuba mbi kurushaho
userukira komite y'impunzi Patrice Ntadohoka yaciye atanguza isekeza ryo kubaza aho hose hoba hari umwana w'impunzi w'umurundi atiga kugira ngo yandikwe maze hakogwe urutonde iyo komite izododore ahashoboka hose mu barundi baba mu makungu kugira ngo abifise bafashe muri ico gisata
ibintu byo kwigisha abana sere sanuko yabidutereranye yabireka twebwe rero nk'impunzi twimbire tabana nabi wacu itwobareka ngo bagume mu nzu hari abana bamwe bamwe biga mugabo batari higwa kubera baguma bavuga ngo bazotuhira ibigo bimwe bimwe bashobora akabarindira n'abandi batashe baguma mu muhira batiga bo ni budushaka cyane cyane ko butubwira mu mirenge mu bugari gushika ku rwego rw'akarere bakatubwira abo bantu baba bicaye mu nzu batiga tukaraba nyene two kubitiza ifuse tukomera amashibe ne wacu bafise uburyo bwo gufasha kugira ngo abo bana ntibagume mu nzu bijye nk'abandi ejo ntibazovemwo abantu batakamara bafise ku gihugu cyabibaro yedo teya kamo bene wacu ku isi yose iyo bari baravyumva baratubwira bati ntihakagire umwana yoguma mu nzu atiga kandi ejo azotahara umuntu.
Iruhande y'ico kibazo iyo komite ihamagara impunzi zose kwamaze temberana ibyangombwa biziranga kugira ngo zirinde guhura n'ingorane z'umutekano cyane cyane mwijoro. Ntadohoka avuga ko hari ugwaruka rumaze guhura n'ico kibazo
mu mwibarabara abariho babajeje umutekano birashika rero bakabaza icyangombwa kiranga umuntu ni kuvuga yuko kugira barabe yuko atabibazo teza by'umutekano. Iyo rero ufite icyangombwa uba wikingiye wenyine. Rero nicyo gituma nahamagariye abantu bose cyane cyane impunzi kugenda n'ibyangombwa kuko ubu barabifise naho ubu ufise ibyo bita proof cyangwa statut urashaka kuyifotora ukayitwara barayemera kuko aba ariko n'ifoto yawe niyo kuranga. Cyane hariho amakamesha ashika hanyuma cyane cyane abakiri bato bakabafata mu ibarabara batagira icyangombwa na kimwe bakabapfunga. Ayo makanka cyane yamenya abiwabo bagatabaza umwana wacu bamufashe ngasanga ahanini babafata kubera bagenda mu ijoro canke ku mutaga ari hose atashanga ngo babafise.
Ni inama rusange igira kabiri ikoreshejwe n'iyo komite nshasha y'impunzi ziba mu bisagara igahuza abarundi ishyirahamwe hashtag hamwe n'ubushikiranganji bujejwe impunzi. Yamara ubwo bushikiranganji ntibwashoboye kwitaba abo buserukira bavuze ko bafatiriwe n'ayandi mabanga yaba hashtag canke komite y'impunzi bahamagarira impunzi gufatana mu nda zifashanye cyane cyane kuri icyo kibazo cy'abana batiga kubera kubura uburyo. Aho harabamaze kwitanga bakarihira abanyeshuri batari bake barenga 200 bo mu gisagara cya Kigali inyamata hamwe nihuye cyeklabe n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Muhuza warundi avuga kuruhara rw'amashengero ari ntangere mu gutsimbataza amahoro. Edward Nduwimana mu nama yagiranye n'abarongoye amashengero ejo ku munsi wa kane yaratangaje kwa babazwa nuko hari abanyamashengero bamwe bamwe bakora nk'abanyamigambwe. Inkuru imumenyesha makuru y'ijya Amerika Himonzimana ari Ibujumbura mu Burundi.
Ahejeje kwemeza ko muhuza w'abarundi ahabwa uburenganzira n'ibwirizwa rigenga ubwo rwego ko gukoranya imigwi y'abantu itandukanye mu ntumbero yo guhimiriza no gutsimbataza umutekano n'amahoro mu gihugu na cyane cyane kwirinda amatati yaduka no kuyatorera umuti bidaciye mu ngimba. Edward Nduwimana umuhuza w'abarundi avuga ko yatunganije inama n'indongozi z'amashengero kugira zibuse uruhara zifise mu gutsimbataza amahoro mu gihe u Burundi busigaje umwaka kugira buje mu matora mu mwaka wa 2020.
Mwebwe mugere cyane cyane kuremesha amahoro, kuremurura imitima iremerewe, kunywanisha abarundi. Ico ni uruhara cyane rw'abakozi b'Imana cyane cyane muri kino gihe twimirije amatora. Nibaje yuko ari ngombwa yuko twakora ino nama kugira ngo turabire hamwe uruhara rwanyu n'uruhara rwacu n'ibyo twakorana kugira ngo by'ukuri twe tujye mu matora 2020 imitima itekanye. Kuko kahise kavuga karatweretse yuko mu bihe by'amatora no mu bakozi b'Imana hari abahungabanye mu 2015.
Bamwe mu barongoye amashengero bavuga ko ibibazo biri mu madini rimwe rimwe biva ku burongozi na bamwe mu ndongozi zishyira inyungu zabo imbere zikibagira icyo zijejwe n'amategeko agenga amashengero. Musenyeri Artemonzi Shura arongoye urunani rw'amashengero yemera Kristo mu Burundi avuga ko inama n'ingingo ari umuti urama kugira haboneka amahoro akanegura abapfu bwoko.
Izi ngora dufise rero zo kudakoresha amanama mu mashengero yacu bituma n'igihugu kitagira amahoro kuko tuguma turyana bamwe ngo abanabatutsi ngo abanabahutu. Uyu muhutu ni yovuga ngo uyu mututsi ni yovuga. Tutarakizwa aha mu mutima no mu bwenge bwacu mu kurongera amashengero dufise, tukemera kubumbwa n'ibyo dufise, tukemera gukurikiza rya constitution twigiriye twebwe nyine. Ibintu byo kuguruka tubireke, ibi byo kuvuga ko ujya agakirizwa uyo jenite ngikutubivemo turabe ingene amahoro sasagara mu Burundi.
Kiretse ibijanye n'ubwoko, abandi bavuga ko nikumirwa canke amacakubiri y'intara ashobora gutuma umutekano utosekara mu gihugu. Sisteman Irambo narongoye ishengero ryo gusubiza hamwe muri Kristo afatira akarorero kubivugwa ku ntara ya Mwaro.
Uko bavuga intara ya Mwaro ni konotasiyo itameze neza, sinzi ko ariho muri mwebwe bamaze imbisi babyumva. Kuko nibaza ko ala longe taro uyu munsi washaka atari generasiyo y'uno munsi bishobora gutera ikibazo ko nibyo ntari imwe bashobora kuyivuga ko nabi ikintu
cyangwa yindi bakayivuga ko ibintu bibi bimeze uko ubora kuzanira amagenerasi azodukurikira yuko hariho ibintu bitugenda neza bigatera udugararo kuko ibitera udugararo si bikorwa gusa bikorwa n'amaboko amajambo n'ibiheriye mu bintu bigumura abantu cyane
nguzo w'abarundi kuri ibyo bibazo asaba abanyamadini n'abarongoye amashengero kwigisha no gutahuza abanyagihugu ko abantu bose bari mu bwoko bumwe Nduwimana ababazwa no kubona hakibonekeza amacakubiri afatiye ku ntara no ku bwoko mu madini
twese turemera Imana mukeye rero twemera Imana tukemera yuko twese turi n'ubwoko bw'Imana birabaga kubona mu madini amashengero haba amacakubiri y'amoko y'intara ugasanga mu madini amashengero hari abahutu hari abatutsi hari migwi hari intara ibintu mwe n'ibyo muzi yuko biri mu bishihungabanya amahoro n'umutekano mu bya mbere nta kintu cya mbere gihungabanya amahoro n'umutekano nk'amacakubiri kandi mwumvinyuza mu madini n'amashengero ari abataratahura yuko abarundi twese turi ubwoko bw'Imana kuko byanditswe mu bitabo by'Iranda twigisha muri wa murigisha
inama yahuje umuhuza w'abarundi n'abarongo y'amashengero ikaba yari ivise intumbero y'ukurabira hamwe ingene horemeshwa amahoro umwumvikano n'ingene indongozi z'amashengero zofasha mu guhimiriza abanyagihugu kwijukira ibikorwa by'iterambere inama iri mu rukurikirane rw'izindi nama zitunganywa n'umuhuza w'abarundi ku migwi itandukanye aha tukavuga nk'abarongoye imigambwe hamwe n'abarongoye amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki I Bujumbura Remunzimana ijwi rya Amerika
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Bega Burundi bubanye gute n'ibihugu bibanye n'amashyirahamwe mpuzamakungu muri iki gihe umuhinga mu byerekeye politiki Parti Désiré Yamuremye asanga abayobozi b'Uburundi bashyira mu ngiro politiki biyemeje ifite umugambi w'ubwigenge bashaka mu kiganiro n'umumenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika Roje Wilika neza ari I Nairobi muri Kenya Patrice Yamuremye arasigura zimwe mu mvo zateye ingorane za politiki Burundi burimo muri iki gihe n'ingaruka zazo
Nibaza ko hari ibintu bibiri dukeneye kwirinda mu Burundi ni kwizera cyane amahanga no kwizera cyane ku burorero Burundi si Rwanda Burundi si Tanzania Burundi si Republika Demokratike yo muri Congo Burundi si Burkina Faso Burundi no Burundi na kahise kabwo kandi utegerezwa gutahura naho tukatahura tuzagutahura ko ariko gaheza kakaduha inzira n'ingendo byo mu 2025 byo mu 2020 n'ibindi n'ibindi
tukirahura kujya n'injyane hari abavuga bati ijambo injyane crise mu gifaransa ntijyari kuye kuba rikikoreshwa muri umwaka wa 2019 izo njyane ubona zikihari cyanke zarahetse
Indiane za politike mu Burundi ntazikihari ibintu nk'imaraye numva bavuga ngo urumva bitagenze gutya hazoba intambara ndavyo Burundi ngene bumeze nkaraba niyo buvuye niyo buja na Barundi bake biteguriye kugwana intambara kuko iyo ntambara ntigira ikivuyeko
ni imigwi ivugwa ngo iri muri Congo ngo iri muri Sud Kivu n'ahandi uvuga uti ivyo bintu ntawe bishobora gushikana abantu
ndavyo biye turimwo abana abandi barashobora kubesha waruka urucanke ruriya wanashaka hamwe ngo bagashaka kuzana indyane zo bazihagaze kumoko mugabo mbona tawo zifatiye giye nibaza yuko ugwaruka go baruri muri ivyo byiyumviro byo kugwana bariko bararuhenda kuko burya nta muntu agwana kubera habaye ingorane za politiki keje abantu kugwana kuko habaye akarenganya
naka. Kuboya, nivyo unajua kufuwa ngorumba, bano viga nabi, mga vila babose. Yekole fondamandari imu ikomine kanaka, bose wa higa bose. Zagwana zimu ni kaminoza, bose vinjira yo bose.
Abotu
na batuzi. Nukumga ko, ubabarundi bahuri kungora nezimu, nezijanye nubukeni. Urabje nezingene imiere kano, yabaye muliza Burkina Faso na handi. Nabano bavyuka na uhama garundi, murundi lero harabaye, tunakuita sensibilizasyo, kubugira bano. Hanyuma hacha haba ingora nikomeye ni ibibanza wabona biriko biraberamwo iyo myerekano byacha bivyura ibintu bya kahize na murundi wobeje mubwiye ko abantu bagira iyo myerekano kumusaga ukababwira ko yaciye iva kumusaga ikaja mu igenda ukababwira ko yababwiye ko yavuye mu igenda ikaja muri komine Mugamba ikava muri komine Migambo ikava muri komine Mukiko igacibandanya igasimba Bujumbura irari gaciba imatongo muri komine Kayanza igabiri no mungaga ico gihe hachi hazamwo akandi kantu kerekana yuko kutari ubushaka kwabene igihugu benshi
ubuze ndi kwa gushaka kwabene igihugu benshi ushatse gusigura iki kwiye myerekano yagiye ahantu hari abatutsi
nashatse gusigura ko ubiravye uti urabidiye ariko cyageze ico rero cace kizana irindi shusho nkumbure hariho n'uwashaka kugenda ashavuga ati eh yo kumbe ni kujya yari nko mu kamera cyangwa muri za kinaba hariho harigeze gutangira ababo kwa bavuga abanywanyi bo kwa gwasa kugiye kubiraba nyuma y'iminsi 3-4 abanyabuhunga ntibasuye kumanuka gakina yobona no mu nyuma kwasaja mu nzego ibyo byose ucibona ko cyari kintu kirimo akaje gari katari gake
muri izi migendana ya Burundi na karere n'amakungu bamwe bavuga ati Burundi bwihagaze ko kandi burashitsa abandi nabo bati buriko bwiyugarirako we ngaho wasigura gute
je mbona Burundi buriko bukora politique bwafashe Burundi bwafashe politique yo la souveraineté ibihugu byinshi byafashe politique ya souveraineté rero haraba de conséquences icyo gihe rero igihugu kihaza kikavyemera mbona ariko Burundi baravyemeye nibyo ubona muri za Cuba babikuye kuco bigishijwe kubera kudeta kandi Burundi ntiburi izole burafisa bwo gushigikira kuko nta resolution imwe muri abo nirengana muri Nations Unies uyivuze urusa no jaho uvuga bateka Burundi burikwiye ahubwo n'amahoro yaragarutse ngo bako mu byake by'imigenderanire sibwo nyene buriko urabona ko buriko burinjira muri ibi bihugu byo muri Aziya n'ahandi za Indonesia kera abaswa nabaza mu Faransa ubaza kwiga mu Bushinwa byerekeye bya karere naho kutumvikana n'u Rwanda nibaza ko ari ibintu byumvikana kurabona abantu bagize bahungabanije ubutegetsi bajyaze gusenya ubutegetsi bari mu Rwanda niyo bahungi ibyo rero birumvikana ko nta muntu yo kubikira umwanzi muheze ngo mukundane igihe ayo ngorane itaratorerwa umuti byo niko bimeze
mu minsi heze habaye imitahe yasohorewe abahoze abasirikare bakuru bakuru mu cyahoze twitwa Fabe bamwe barafungwa ikibazo ukibona gute nk'umusesanguzi
burya hari ikintu umuntu yita muri politiki atanze social ibi leta yagize by'umwitahe yo gufata abagandaguye nyine cyo barpeda ndadaye hari abarundi sinzi bari babirindiriye baguma bidoga ahubwo rero murarabana neza ko atari ikintu gica kigwiza n'amajwi kuba kubutegetse uti koki ugiye kuraba uvuze ngo warusha yaravuganiwe ko tuba twibagiye ku rupfu rwa rero rwatumye abantu bafata inkoho bakaja mu ishyamba hanyuma ugiye kubiraba neza muri Arusha nta kuntu urupfu rw'umukuru w'igihugu mbisanzwe goja muri bwa butungane buyuhanisha abantu n'ukuri bantunge tucumvikanire ko Mekyo Ndada yapfuye hari igisirikare gikora hari ubutungane bukora hari inzego ziwe zatembagajwe nta ntambara yariho bisigura yuko ntibigoye kumenya ababigize umukuru w'ibiro bihukuru by'intwara miheto yarazwe icegera ciwe yarazwe uwatwara gendarmerie yarazwe inama zabereye mu biro bikuru by'intwara miheto abari bayirimwo barazwe uwo bagira bashyiraho nk'umukuru w'igihugu ngeze aracariho urumva ivyo nibishobora kuba byoja mu butungane bunywanije uwo maze uti kuki babigize uyu munsi nivyo abarundi benshi bakunda kwibaza buryo ugiye kora muri politike umuntu araba agacya ku munzani uyu munsi mfite ingufu zingana iki ejo se zingana iki nibaza ko ababo bari ku butegetsi babonye ingufu bafise basanga uyu munsi icyo gikorwa cyo gukorwa nkumburi ya 2010 bari kugikora 2008 bari kugikora mugo barabona yuko ingufu bari bafite icyo gihe zitari bwabahe uburenganzira bwo kubikora iri babonye ingufu bafise uyu munsi avuga bati turavyizo dufise ubu twa bikora bacha barabikora nuko politiki meze y'u Burundi gusa nuko bimeze
Adide zeya mure mnye mrakoze kuri igano mwa ijwi rya Amerika.
Mwakoze cyane bwani roje.
Njo tibwe se mukundi radio ijwi rya Amerika igano twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tubone uko kanda kanya kugushimira ingenieur ya dufashe mu gabwizuma hamwe na Jeffrey ya dufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwe kumuna Frederic Nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.